mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Injuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Kisi hose turi live kuri Zitatu akaburungu radio atrove wa akaburungu.com. Adresi yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA Radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diane nini na hazwe
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa mbere w'inondwi umuryango w'ibwami mu Bwongereza waguye mu gahundwe inyuma y'uko umuganwa Harry n'umutambukanyi wiwe Meghan batanze ikiganiro bavuga ko ibwami bigeze kuvuga ko umwana wabo Archie atazokwigera abo umuganwa kubera urukoba rwiwe ruvanze. Nyina wa Archie Meghan ni umunyamerikakazi avanze umuzungu n'umwirabure. Umwe mu bo mu muryango w'ibwami mu Bwongereza yuba yavuze ko Archie atazokwigera ahabwa n'izina ry'icubahiro canke ngo ahabwe amucungera umutekano. Mu kiganiro Meghan na Harry bahaye televiziyo yo ngaha muri Amerika CBC n'umenyesha makuru Oprah, Meghan yavuze ko hambavu y'ibi ibwami igihe yari yibungenze bagaragaje amakenga y'ingene urukoba rw'umwana wabo ruzoza rusa. Bari bajije bati azoza yirabura canke. Harry nawe yashimangiye avuga ko ibiganiro vyabaye mu minsi ya mbere agikundana na Meghan vyari biteye isoni kandi vyamubabaje. Hari muri ico kiganiro na Oprah yasobanuye uburyo we n'umugore wiwe Meghan bari baraciwe mu buryo bw'umutungo mu muryango w'ibwami. Yavuze ko se umugani wa Charles yitegura kuzoba umwami hageze n'igihe atamwitaba ku matelefone yiwe. Aha yavuga ati nagiranye ibiganiro bitatu na nyogokuru umwamikazi Elizabeth ndetse n'ibiganiro bibiri na papa imbere yuko ahagarika kumvugisha kuri telefone ambwira ati ivyo wifuza vyose kumbwira uzobishire mu nyandiko. Meghan w'imyaka 39 nawe muri ico kiganiro yakomeje asigura ko igihe yari afise inda kubera ibibazo yaciyemwo yumviriye akatari gake ko azokwiyahura. Ibi bikaza vyerekana ingene ikibazo c'ivangura rukoba camuremereye cane. None ibi bisigura iki muryango w'ubwami? Hari ingaruka bishobora kugira mu bihugu bitari bike? Turabigaruka ko muri kino kiganiro cuno munsi twatumiriyemwo Ildefonse Rugema Rwigemera numwe mu bagize umuryango w'ibwami mu Burundi akaba anavugira. Ildefonse Rugema mwakoze kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kuduha umuco kukungene imiryango y'ibwami itunganije.
Ego murakoze kudutumira.
Ego muri ngaho mu Bwongereza ahavugwa kino kibazo aho mugeze amaso kiriko kigira ingaruka ingana gute ababanga mu Bwongereza aho mushikana amaso bakivuga kwiki?
Ego muri rusangi turabona yuko ari inkuru ikurikiranwa cyane muri iki gihugu no ku isi yose, kuko mu ntwaro y'ubwami mu Bwongereza iraba gusa igihugu cy'Ubwongereza, iraba ibihugu byinshi bitari bike. Umwamikazi asanzwe yitwa kwahangamye ku ngoma ku bihugu bitari bike, ibihugu bishika 15 ariho igihugu cha Canada, za Australia, za New Zealand n'ibindi bihugu. Urumva neza yuko ari inkuru isa n'ijejwe benshi, isa ni niyo benshi bakurikirana. ndavye rero ngata muri iki gihugu murazi neza yuko bahora baraba ingene intwaro y'ubwami muri iki gihugu ikundwa kenshi bikunda gushika bakerekana yuko abantu barenga 70% bashigikiye intwaro y'ubwami muri iki gihugu urumva rero kubiriko biraba n'ibintu biriko bisa n'ibintu byatanguye mu ibanga hama bigahava bije habona kuzerekeye cyane cyane umuganwa Harry umwuzukuru w'umwamikazi Elizabeth yahavuye ashaka uko yarageze mu bigero ashaka ubukana hanyuma imbahari zatanguye ngaho nyene abantu batari bake mu Bwongereza kuko nkuko mu bwizi abongereza ni nkabo twokwita bagomba kugumana karanga kabo ni conservateur sinzi umuntu yabivuga mu kirundi gitomoye n'abantu bashaka kugumana imigenzo yabo muri bo urumva rero iyo haje mwo umunyamahanga ashatse kuvuga umuryango w'ubwami ni ikintu gitungura abantu benshi urumva rero byahereye ngaho gushikaho umwuzukuru w'umwamikazi Harry umuganwa Harry banamwungikiye abanyagihugu basanzwe banamwungikiye n'amakete yo kumutuka yukwerekana neza yuko yagize ibitagigwa kubona yubahuka akarongora umuntu atari mu muryango navuga yuko umuryango usa n'uwo kwemegwa umwirabura kazi akaba ariwe yatoye urumvizo byarateye induru ibyo rero n'ibizo niho habaye intango y'izi ngorane ziko ziramushikira gushika ubu aho bigeze murabona yuko kuva mu arongoye uwo mupasoni w'umwirabura kazi ntibyamworoheye na gatoya urumva bigenda bitera byononekara urumva aho bigeze naho mu muryango wiwe basa n'uko batamushyigikiye
n'ubwa mbere ayo maraso yirabura yinjiye muri uyu muryango w'ibwami mu Bwongereza ga Ile-de-France
dukurikiranye uko ibitabo byandi kuko akahise kandi kwa mu Bwongereza urashobora kubona umuzungu ari umuzungu mugabo ugasanga arafise ibisekuruza by'abirabure ibyo rero iyo amaraso amaze gucangana kenshi mugabo agacangana ku ruhande rumwe kuvuga ko umuntu afise amaraso y'abirabure cyangwa atayafise hari igihe bishobora kuzimangana umuntu ukabona afise urukwagwera mugabo afise ibisekuruza by'abirabure n'umwamikazi wenyine umwamikazi w'Ubwongereza baravuga yuko mu bisekuruza bya kera kuba harimo umwirabure mugabo rero ibyo n'ibintu bitaje habona canke badashaka ko ngira hoba itohoza rimeze neza rishobora kuzerekana ariko mu mvugo biravugwa kandi dusubiye inyuma murazi neza yuko bavuga intango y'abantu ni muri Afrika le berceau de l'humanité aho intango y'abantu ni muri Afrika aregiye ngira twari dufise urukoba rumwe ngabe bikagenda birahindagurika nta izo navyo nyene n'ibintu bishobora kwerekanwa mu buryo bw'ubuhinga bw'abavyize mugabo rejo kibazo rubajije uti kuri wari wa mbere ico kibazo cyongora kwishura ariko naho barabaye uwundi aho barabaye igihe kinini ibi rero nibyo zerekana yuko atawo yarabaye mu bihe bya vuba ari naco gituma umuganwa ari kurongora umwirabure kazi byatunguye abantu benshi kandi kini naco muraraba uyu mwirabure kazi nyene yarongowe na Harry nawe nyine aracanze afise se w'umuzungu akagiranye na umwirabure kazi benshi nk'ubu mu Banyafrika birabura na wenye nimuravye ukaraba Megane urabona yuko menga sa n'umuzungu ari ukuntu yivuze umwirabure umuzungu wese acanze na gato acanze na gato no kuvuga umuzungu naho yorongora ubundi acanze urumva bica byitwa yuko atakira umuzungu ari umwirabure canke ari ubwoko ubundi bwa nyina canke ubundi urumva rero niho bica bigorera mugabo ku kibazo urumbajije nibaza yuko Megane bo atari uwo wa mbere mugabo mu bihe bya vuba ari we yoba yinjiye muri uwo muryango w'ubwami mu Bwongereza.
Ayo makuru akija ahabona hari habagiye barabiha isano n'amakuba canke ingorane umwamikazi Diana ariwe mu fasoni wa mbere wa Charles yoba yaragiriye muri uriya muryango hari isano bifitaniye ku vyerekeye rukoba ku maraso Diana yarafise.
Njyewe nibaza yuko bifitaniye isano iryo sano sirindi umuryango w'ubwami hano mu Bwongereza nkuko nabivuze ari umuryango udashaka yuko hari umunyamahanga ashobora kuwinjiramwo mugabo bakabigira mu buryo badashira abona kuko nk'uko musanzwe mubizi muri iki gihugu ni igihugu berekana yuko umuntu wese afise uburenganzira mu bintu byinshi muri izo hakaba harimo kubakana n'uwo witoreye n'ubushatse mugabo iby'uko hari inkurikizi babishire ahabona aho rero novuga nko kuri Lekie Diane nuko nawe intambamyi yagiye kugira nuko umubano wiwe na Charles utarumeze neza mukaramuzi neza yuko imbere yuko umugani wa Charles umuhungu w'umwami kazi Elizabeth wa kabiri hano yarongoye Diane muga yari afise ubundi bakundana imbere yaho itaje abona urumva rero byatumye ubwo rugo rusa n'ushaka gusambuka kuko umwe urumva Diane yoba yagiriza Charles yuko afise ubundi bakundana bakundanye kuva kera hanyuma uwo bakundana kuva kera akaba ariwe banavuye bubakana n'uwo ari kumwe mbwa dusubiye inyuma gato nuko Diane nawe ikucerekeye ibintu by'uko umuryango w'ubwami hano udashaka umunyamahanga abwinjiramwo nuko Diane nawe yavuye atangura gukundana n'umwarabu wo muri Egypte w'umutunzi wa hano yitwa Mohamed Al-Fayed urumva izo rero nibaza ko ariho Diane yatangiye kugira ingorane zikomeye z'uko kuba yarongowe n'umuganwa mukuru umuganwa umuhungu w'umwamikazi akubahuka akaja kushaka n'abandi bagabo inyuma y'urugo ibyo birashobora kuba byamuteye ingorane cyane hanyuma ibyo rero biri muri ibyo mvuga ni kureka umuntu wo hanze akinjira mu muryango n'ibintu batemera mu mvugo ije habona mugabo ari ibintu batemera mu ibanga ryabo n'ubu murazi neza ibyo za Diane murazi yuko urufu rwiwe rushikura bamwe bavuga ati yoba ari akisida abandi bakavuga ati yabishwe ibyo zose ni ibintu by'ibanga ry'ubwami ntawe uzi ibyo ari byo ibi nabyo biriko birashikira umuganwa na Megan mu cance wiwe nuko ari ibintu byari mu ibanga nibaza yuko bagerageje nshatse kuvuga ari se wiwe Charles ari nakuru umwamikazi Elizabeth nibaza yuko baragerageje imbere yuko bashakana n'uyo Megane ngira bo baragerageje kuraba yuko bikwiye canke bidakwiye ibyo birashobora kuba byarabaye canke bitabaye sindabizi ariko nuko mu mpera n'imperuka bihavuye bidahabona kandi bigatera ingorane mu muryango w'ubwami hano kuko si ibintu byoroshe kuko hariho ibintu bita amaskandale ariko araba muri uwo muryango murazi yuko hariho n'ubundi mubona abona Charles umuganwa Andrew nawe yagirijwe yuko yoba yagiye gushaka abakobwa hanze nawe nyine n'ibintu bitoroheye umuryango w'ubwami muri iki gihe hariho ibintu bizishe bikomeye.
Hanyuma ibi bigashobora kugira ingaruka mbi kuri uwo muryango yahe no ku bihugu bitandukanye, aha turavuga nka Commonwealth, nimba ariko aravuga ati ni ikibazo c'ivangura rukoba, hama Ubwongereza akaba aribwo rutwara uwo muryango ubarizwamo ibihugu bitandukanye birimo abirabure, Afrika y'Epfo, hehehe, ivyo bishobora kugira ingaruka yahe ku bwanyu bwa Ile-de-France.
Ego ku ingaruka bitwaje neza, hari ibintu cyane cyane iyo haje ibintu bijyanye no kutagira ivangura ry'ubukoba ry'ibitsina ry'ibiki, urumva ibyo n'ibintu bivugirwa nkabona bigashyirwa habona kugira abantu bose berekane yuko bakwanira agateka kazina muntu. Nk'uko bivuze iki gihugu ni igihugu gifise navuga gifise imigenderanire ya kera n'ibindi bihugu kubera yatwaye ibihugu bitari bike, hanyuma kandi bakagomba kugumana ibyo bihugu mu migenderanire myiza y'udandaji n'ibindi. Ugaca usanga rero ibiriko biraba ubu bishobora gutuma batakaza icyizere muri izo bihugu nk'ibyo zo kwerekana yuko umwirabure yinjiye muri uwo muryango w'ubwami hano afatwa nabi cyangwa bikaboneka yuko bimwe twita mu Gifaransa kuba rasiste, yuko umuryango woba ukumira ubundi bwoko canke abandi, ibyo birashobora gutuma bagira haba ingaruka mbi kuri kubiriko biraba ngaha. Ariko rero ahanini nuko uko nabivuze hari byemegwa ku mugaragaro kubera ubushaka kwerekana neza, kandi nkuko tubizi twebwe tuba ngaha iki gihugu ahantu berekana mu by'ukuri ko bakumira abandi bakabishyira ku mugaragaro nk'uko bishobora kuba biri mu bindi bihugu na n'iyo babigira mu ibanga. Nk'ibyo rero byabaye mu muryango w'ubwami, urumva uko abigira kose abigira ku mugaragaro canke mu ibanga birataba bikaje habona. Urumva rero inkurikizi yabyo ni uko bifata mu ntumbero zibiri, iya mbere abo bakumira migani muri uwo muryango w'ubwami sabari muri uwo muryango w'ubwami gusa n'abari mu gihugu cyose. Nk'uko nabivuze iki gihugu ni igihugu gishaka kuguma ku mico na kanga kacu, urumva badashaka kwivanga cyane n'abandi bo hanze, bagashaka kugumana ibintu bwabo. Urumva rero icyo nashaka kuvuga ni uko migani ntari ndiyoba ari vitime ari abo mu muryango w'ubwami badashaka, mugabo ashobora kuba n'abanyagihugu batamushaka kuko yoba asa n'uje guhindura ingene umuryango w'ubwami uteza kumera. Ibyo rero birashobora kuba kandi n'umugani wa Ari umwuzukuru w'umwamikazi nawe nyine akaba n'abanyagihugu batakimuyumvamo kuko asa n'uko umenga yararenze umuziro, yaragotse kuja kuronderera hanze igihugu. Ibyo rero nibaza yuko ikintu navuga ni uko ku vyerekeye ingene abanyagihugu hano babona umuryango w'ubwami uko buca bavuga ati umuryango w'ubwami cyangwa tuvuge intwaro y'ubwami turayirambiwe kubera iri kugira ibitari byo, ari naho yoba ari uko abanyagihugu bavuga ati no ateka ahubwo umuryango w'ubwami wacu tuwushaka gutya, niko tuwushaka nk'uko nabivuze imbere y'igihe n'abagiye yuko intwaro y'ubwami hano iracakundwa 75% hari ngiye birenga urumva rero ibyo nibaza yuko kuvyerekeye igihugu kwacu nibaza yuko intwaro y'ubwami atambungenge ihari cyane mugabo kuzerekeye imigenderanire n'ibyo bihugu bindi nk'ibyo bavuze byo muri Commonwealth n'ibyo bindi bihugu umwami kazi ahangamye ko barashobora kuvuga ati uko byinshi muri ibyo harimo ibihugu by'abirabure barashobora kuvuga ati bashaka n'ahatahangamye nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barashobora kuvuga ati iyo ntwaro y'ubwami akaba ari bubayanka kurusha abanyagihugu banyeneyo urumva izo rero birashobora kugira ingaruka mbi ku gihugu.
Murakoze cyane rwose in defense kuri izo nsiguro muduhaye. Reka tuje ku mirongo ya telefoni itandukanye twakira abanyagihugu bafise utubazo. Duhereye kuri Diane. Diane, ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze.
Uherereye hedya
Imuyinga.
Imuyinga havugwa make.
Imuyinga na meza.
Ego, nuko rero umwanya ni gwawe, akabazo kawe ufise in defense Rugema ari mu bagize umuryango w'ibwami mu gihugu cy'u Burundi akaba na uvugira.
Nashaka kubaza akabazo ku byerekeranye n'icyo gikomango mahari umufasha wiwe. Nashaka kubaza ko umufasha wiwe yoba nawe ari umwirabure cyangwa nawe waba wasangiye ubukoba.
Twari twabigarutse ko ariko reka tumuhe akanya gusigurira uko byifashe. Iri defense.
Ego, urakoze kuri icyo kibazo wabajije. Tamukanye w'umuganwa w'inda y'ingoma ari sumuzungu nkawe ntafise urukoba rwera ariko ni umwirabure. Umwiraburekazi afise nyina w'umwiraburekazi ariko akagira se w'umuzungukazi.
Unabitahuye.
Urakoze cyane ngahe Muyinga. Uyu munsi mwiza.
Murakoze.
Tugarutse rero tukagaruka ku vy'ibwami naho mu gihugu cy'u Burundi. Iki kibazo kije ki ha utubazo abatari bake batiriya miryango ibitunganije gute ku buryo umuntu yipfuza kubakana n'uyundi bakundanye ariko hakazamo kuba ikibazo. Umuntu akibaza ati hari isano y'ingene imiryango itunganije y'abami mu ndero bahabwa bakiri bato uko bakura bababarira bo bategereza kubakana nabo mu Burundi bitunganije gute? Hari isano bifitaniye n'ubwongereza ga Ile de France.
Ibibazo yuko ibintu z'intwaro z'ubwami kwisi niko navuga imbere yuko ibihugu zo muri Afurika hariho abazungu hariho ibintu byerekana neza yuko intwaro z'ubwami zarasa mugabo ingene zitunganije ugasanga hariho ubudasa gatoya. Nashatse kuvuga ingene washaka ndabicishe mu nzira yoroshe mu intwaro z'ubwami. Hari intwaro z'ubwami bavuga yuko sinzi neza bisigura mu Kirundi ariko mu Gifaransa baravuga de monarchie absolue n'izindi monarchie zitwa yuko zari mu Burundi intwaro y'ubwami ntiyari absolue, ntiyari intwaro umwami yica agakiza, yari intwaro y'ubwami n'abagabo. Ibyo bigasigura ko iby'ubwami ukuntu byari bitunganije mu Burundi ni uko imiryango intwaro y'ubwami, ingoma y'ubwami ubwayo yari urunani rw'imiryango y'Abarundi. Imiryango y'Abarundi yagiye hamwe igatora ikavuga ati uri hejuru yacu umwami, hama iyo miryango yose ikaba ifise ivyijejwe ibwami. Urumva rero umuryango w'ubwami wari umuryango witaweho cane kuri icyo kibazo wagize uti mbega abami abaganwa bahabwa indero gute? Ivyo rero bikerekana neza yuko ariho imiryango yari ijejwe indero, yari ijejwe kwigisha cyane cyane abaganwa nibo batoramwa baje kurwana, bazorwanira igihugu. Urumva bakabigisha kurwana kandi bakabyigishwa n'indi miryango isanzwe irimo izindi ngabo z'u Burundi. Urumva ibyo oni zatuma ibyo u Burundi byerekeye ingoma y'Ubwami mu Burundi byari ibintu bifise navuga bifise nk'amategeko ngenderwako nofata nk'akarorero nko nshiye mfatira akarorero ku bintu kuri ibi bintu biriko biraba ngaha mu Bwongereza yuko kurongora umugore abuye mu kindi gihugu canke nibatomure neza imbere y'igihe bakavuga ati n'uyu muryango bakabishyira mu mategeko yabo bakavuga ati n'uyu muryango ntitushaka kuzorongerana n'umwirabure kazi ntituzushaka kuzorongerana n'uyu ibyo mu gihe batabigize hakiri kare nicyo gituma bica bitera ingorane mu nyuma. Ariko rero hari ikindi kintu imbere y'uko mbandanya kuri izo z'u Burundi nari guhava mvuga iki gihugu murazi neza yuko hariho ni igihugu cihakanye idini rya Katolika yitwa n'aba Anglika batwara uri hejuru yabyo bari umwami cyangwa umwamikazi atwara ari ku ngoma nk'uko muri iki gihe umwamikazi Elizabeth wa kabiri ari hejuru ni y'aba Anglika. Aho bigaca bisigura yuko hariho imiziro bashyizeho imbere y'igihe nk'ubu bakavuga ati yuko mu muryango w'ubwami badashobora kurongora umunyakatolika kazi cyangwa umunyakatolika adashobora kuwinjiramo iryo banga umenga niho kandi gushika ubu umenga riracyakurikizwa. Urumva rero aho ni nk'ikintu kimwe ndabahayeko akarorero kuko ibintu bitegekanijwe hakiri kare umuntu akakirenga ko bimeze cyangwa iyo akirenze ko akemera igwikizi. Urumva rero nibyo by'ibi birabubu. Urumva rero umunsi w'inyuma gatoya mu byerekeze by'imiryango y'ubwami mu Burundi nuko umwami cyangwa isamuragwa w'ingoma ntiyashobora kuba kwemererwa kurongora umukenyezi atari umurundikazi nk'ubu bishitse akarongora umunyarwanda kazi cyangwa umutanzaniya kazi cyangwa umunyamahanga uwo ari we wese aca atakaza ubwo busamuragwa bwiwe ntaba kibaye samuragwa w'ingoma y'u Burundi ntaba kishobora kuvuga ngo azoza gutwara ibyo byose barane bishinze no muri gushika aho intwaro y'ubwami itembagarijwe byari bikiriho mu ibwirizwa nshingiro ry'intwaro y'ubwami muri constitution du Burundi Burundi biratomoye biranditse yuko le prince héritier adashobora kurongora umunyamahanga kazi. Naho rero tugereranije n'ibiriko biraba ngaha urumva mu Burundi ho byari bifise ukuntu bitegekanijwe hakiri kare izo mpari ntizari gushobora kuba kuko biba byanditse kuko ari ibintu amategeko navuga ngendekwako kandi y'ibanga yariho babyita umenga code esoterike urumva udashobora kurengako. Izo rero ubwo ngaha sinzi uko babitunganije mugabo murazi yuko isi uko abantu batera imbere ni ku bintu bigenda birahindagurika ibyo bintu bashobora guhinduka mugabo bigahinduka ari uko ba nyine byo babyumvikanye abanyagihugu babyumvikanye bakabona yuko atanakurikiza ibizozana uko nk'uko mubizi iwacu mu Burundi umuntu aturana umuryango wa se aturana umuryango wa nyina niko bikimeze gushika ubu ariko ngaha muri iki gihugu murabona umwamikazi umwamikazi ashobora kubaho ni ukuvuga nshatse kuvuga yuko umwami kazi ya asa gutura nungo kubanyi na cha umwami gatura nungo kubanyi na izu nivinu mihushita nyecha nivzi wachu
none ubu ubu muburundi bila chameze ukonyene mwari mutu geyuko wali mgyangwa wa makarurongora humu undi munhukindi gihugu yachataka za kuwa kuzohava umwami burundu nungu niko wikimeze
Ubu ngo ni ubu urashaka kuvuga nk'ukumenga iyo ntwaro y'ubwami iracyahari ariko rero siko bimeze mugacu adufatira kuho ku gihe intwaro y'ubwami yatembagajwe bimeze urumva rero nk'uko nari nzeze kubwira ibyizwa nshingiro y'ingoma y'u Burundi iheruka gushika mu 1666 niko yavuga yuko ubutura ingoma ategeza kuva ku mwami wa nyuma kandi akaba akaba arenza imyaka 16 kandi akaba adafise nyina w'umurundikazi kandi nawe akategezwa ku kuzorongora umurundi kazi urumvise niko bikimeze kandi kimwe naco nuko mu Burundi atamukobwa cyangwa umugore aturana ingoma mugabo dufate umwami kazi yari afite uburenganzira ni mu gihe umwana wiwe atowe ku mwami hama umwana akaba akiri muto nyina w'uwo samuragwa w'ingoma nyina wiwe akaba amuhagararira mugabo akamuhagararira ari kumwe n'abashinga ntahe n'abandi baganwa bari hejuru akaba bamuhagararira nk'uko zerekeye mwambutsa murazi neza yuko ego yahagarariwe na iri ku mutima hanyuma agahagararirwa n'abakarabona n'abantarugera abo rero niko byagenze kuko yimitswe afite imyaka 3 gusa kugira dushike mu zabukuru zari byafashe igihe urumva rero hakwa n'akarorero urumva umusukuvuga ngo umugore ntashobora kuba umwami cyangwa umwamikazi mu Burundi mugabo aragira amabanga akomeye hariho n'abamenye bambe n'abakenyezi batwara intara izo bari bafite ijambo rikomeye izo suko kuvuga ngo mu gukumira abakenyezi cyangwa abakenyezi ni ikintu njyewe mbona yuko cyari ikintu gusa cyo kugumana urukurikirane rw'abami ukamenya neza yuko batazotakaza ubwenegihugu urumva umwami akaguma yitwa umurundi uva mu ntango ku ntare y'ubushatsi gushika ubu umuntu akamenya yuko urukurikirane rw'ubutwara ari umurundi kuko murumva baretse umwami cyangwa umugana akarongora umunyamahangakazi umunyamahangakazi abaje gucanga amaraso y'uwo murundi babarondera ibyo rero birashobora sinzi kuki ukwishura nibaza yuko ariko bikiri dufatiye aho ingoma y'u Burundi ari ingoma y'u Burundi yari igeze kandi nkabona yuko no mu gihe bishitse ikagaruka ubufatira aho byari bigeze ntibubihindura ari uko iyo ingoma y'u Burundi itabanje gusubiraho
hanyuma kuvyerekeye ubwoko bobo abami bo mu Burundi bari bemerewe kurongora mu yandi moko
bwa mbere nk'uko ibintu by'amoko mu Burundi ntibyavugwa nta moko ahari mu Burundi ngira twavuga imiryango imbere y'uko haba ab'umwami mu Burundi hatwara imiryango iyo yitunganya agatwara umuryango ikaja hamwe mugabo ni nayo yahavuye hamwe batura umwami ariko kuri icyo kibazo ubuze uti kurongora mu yandi moko nibaza gushika kuri mwezi gisabo nta moko yavugwa havugwa imiryango izo nizo abaganwa barongora mu miryango izwi urumva mugabe ivyo zagenda birahindagurika nta wovuga ngo vyabaye kuva kuri ntare rushatsi siko ndavyibaza nuko incambere na mbere hoho dutanguye mu ntango gushika uno munsi abami mu Burundi ntibushobora kuvuga ngo bari mu dufatiye kuri amoko avuga ubu dushobora kuvuga ngo abava ku bami ngo n'abahutu cyane n'abatutsi cyane n'abatwa ushobora kubitorera inyishu kuko icyo nicyo cyerekana neza yuko atamoko yari ahari kuva ubwami bugitangura uhaba ivyo rero bigaca bisigura yuko hari imiryango imiryango rero byagiye birahindagurika uko intwaro ziriko zirakuranwa mugabo rero tukavuga tuti hariho imiryango izwi mu bami batari aba kera kuko niho dufitiye ibimenyetso bavuga yuko abami barongora mu banyaruguru mu miryango y'abanyaruguru ariho barondera abagore hanyuma ikindi naco nuko imbere yaho baravuga yuko ngo baronderera mu bahanza ibyo nabyo nyine ntibitomoye ntibisi bitomoye gushika ubu ariko nsubiye inyuma gatoya nkara tukaraba neza aho ntare rushatsi yoba yaravuye ukaraba n'indi miryango yoba yagomba kwitirira ibyo by'ubwami cyangwa yoba yagwanira kuri iby'ubwami hariho abo bita Jabwe na Rena Ruhinde bumva abo n'abantu bitwa ko bavukana mugabo kubera batumvikanye ingene umwe yoja imbere urumva nico catumye aba ingorane z'abitwa abo kwa Ruhinda nabo kwa ababa kuri ntare rushatsi ivyo rero bigaca usanga imiryango y'u Burundi n'ubundi yisubiyemo usanga bafitaniye ibintu basa cyane uje usanga neza yuko iyo ubuze umuryango ushobora gusanga wihenda cyane kubera iyo miryango uko yinjirana kuko imiryango ari ahantu abageni uko yinjiranamo usanga umuryango ushobora gutakaza izina ryawo ugaca usanga umuryango ubwiye mu nk'ubu bavuga amoko ugaca usanga umuryango umwe ufate nk'abanyakarama ugasanga hari abanyakarama mu batutsi abanyakarama mu bahutu abanyakarama no mu batwa cyangwa ugasanga hari iyindi miryango gutyo gutyo ibyo bintu byerekana neza yuko imiryango yacangana bigahava bitera ingorane ibintu rero byo kurongora baraba neza yuko hari imiryango yatorwamo abaja kurongorwa ibwami ibyo tuzi byavuga ni uko hari imiryango y'abanyaruguru aho rero tukabavuga cyane ni abenengwe abanyakarama abakundo n'abandi ugaca usanga aho niho barondera abagore ariko ibyo ni ibintu byavuga ariko umuntu arabye mu bya kera nibaza yuko hariho n'indi miryango bashobora kuba bararongoramo
hanyuma kuri ivyo nyene ku kibazo ca Meghan na Harry mu Bwongereza muribaza ko igituma Meghan tuba yarakiriwe muri ya muryango naho hoba hari mwizo mpungenge yuko buke bishobora kuzotuma umuryango wisanga warinjiranwe cyane n'ubundi bwoko n'abandi atari aba batakuriye muri iyo miryango canke badafise ruriya rukobo
ubwo nk'uko nabivuze burya imiryango y'ubwami irafise ukuntu bakurikirana urukurikirane rw'umuryango descendance murazi neza yuko imiryango y'abami ngaha ndetse n'aha mu Bwongereza aha i Buraya usanga imiryango y'abami bafitaniye ubucuti uhera no mu Barusiya usanga bafitaniye ubucuti ugasanga nk'uwatwaye mu Nikola wo muri Burusiya Nikola Dejo sinuko izina ryiwe mugabo umwami wa nyuma par exemple wumva yari mubyara w'umwami wa hano umwami kazi wa hano ugasanga afite ni ubucuti na Leopold wa kabiri w'umubiri urusanga afitanye ubucuti n'abandi urumva afitanye ubucuti bose ugasanga nk'uyu Prince uyu mugabo w'umwamikazi afise amaraso y'abami urumva afitanye ubucuti bushika n'abami bo mu Bugiriki urumva rero aho nshatse kwereka neza yuko ingene imiryango y'abami ba basa n'uko bafitanye ubucuti hanyuma bagaca bashaka kubona yuko atawo bacamo nshatse kuvuga nko mu bapfuye navuga nko muri aho bihure nyine kuko ari ikintu murabivuze uti uyu Megane yuko waha impungenge yuko uhava amaraso yuhava aba ahinduka cetadire bumva mu myaka ibyeza bakadusanga atwara umwirabure ibyo birashoboka mugabo rero ngaha ikintu kidatumuritse muri bihugu by'Iburaya ni uko urukurikirane rw'imiryango rudasa n'urukurikirane rw'imiryango iwacu muri Afurika kuko nka twebwe mu Burundi bashaka mvuge mu Burundi kuko niho nofatira ko kuko urukurikirane rwo kumenya yuko uwutwara naho baciye ibinjana bingahe akiri mu Burundi agifite amaraso ijana ku ijana yo mu Burundi ni uko uvuga uti samubyara ava kuri uyu gushika nta kintu caciyemo cy'umunyamahanga ariko ngaha nk'uko nabibabwi deja ibyo byo kwitwa yuko bava mu bihugu abafitanye ubucuti bari muri bihugu by'Iburaya biba byitwa yuko uwutwara muri icyo gihugu kandi ariko no mu Burundi bimeze ni nacyo ikintu ibihugu byose byatwawe n'abahami ku isi usanga umwami cyangwa umwamikazi atwara igihugu atana rimwe bamenya neza hakomoka icyo ni ikintu gitangaje sinzi gituma kiriho hose urumva nshatse kuvuga yuko ni ikintu cy'ikinyegezwa niko navuga ari mu Burundi gushika ubu umwami ntushobora kuvuga ngo benshi baramwe gushika ubu urabona yuko hari ingorane ziri mu gihugu zadutse z'amoko amoko tutemera y'abahutu n'abatutsi urusanga umuganwa cyangwa yego umuganwa ntibashobora kuronka aho bamushyira muri izo ugasanga mu gihe intwaro z'abahutu zikomeye wari usanga baramutereranwa abatutsi bakavuga ati abagana muri abahutu cyangwa abatutsi bakavuga ati bamwe abahutu bakavuga ati mwebwe muri abatutsi urusanga ikintu gushika uno munsi gisa n'ikinyegezwa nongaha urahabye umwamikazi wa hano barakubwira yuko atari umwami atari umwongereza kazi umwe mu Bubiligi barakubwira yuko umwami waho atari mu Bubiligi ubwiye hehe mu Burusiya nako byari bimeze hose niko byari bimeze aho uja hose hatwara abami kuva kera ntibatomora yuko umwami cyangwa umwamikazi w'icyo gihugu ari mvukire yaho ibyo rero bikama bitera ingorane mu bwabo n'ibinyegezwa tutazi gushikura kandi rero nuca navuga ngo no mu Burundi ko bimeze sinzi ariko ku byerekeye ibya ntare butatsi murabizi uno munsi murazi yuko basa n'uko ntare bushati bavuga yuko ari umuhanza urumva bikerekana yuko abahutu bavuga ati kuko kubera abahanza ni mu muryango w'abahutu tufatiye kuzabadugugu badusanga rero bariko bashaka kwerekana yuko ntare bushatsi n'umwami ava mu bahutu urabyumva nk'ibyo ni ibintu bitabijemo politiki ngira urabyumva ugasanga muri iki gihe rero hariho ingende akahise ko Burundi gahinyanyurwa bijanye n'intumbero ya politiki urumva izo n'ibintu vrema tubona yuko bidashemeye kuko guhindura kai na guhindura kaise na cyane na usura gukandika uko bimeze nibaza yuko ntarushatsi uwo mureka akari umurundi bamwe bamukwegere muzaho tucanka abatuzi kuva kera zari bibwiye uko umutwara nari hejuru y'imiryango mbwa mu nyuma amoko nayo yadutse bavuga ngo bari hejuru y'amoko ibyo rero nibaza yuko ari ibintu byo kwitondera turi mu bihe bitoroshe ugashaka kumenya kahise uko kari ugashaka ukagira uko tubyifuza urumva si byiza kandi icyo nzi ni uko imiryango Burundi yamye iri magiriranire nta muryango n'umwe w'Uburundi wari upfumigiriwe umuryango wose wari ufise ico ujejwe ibwami rero no gushika aho intwaro y'ubwami itembagarijwe nta muryango n'umwe mwambutsa ntiyigeza kumira umuryango n'umwe ibyo ni ibintu byagiye birakoreshwa igihe intwaro y'ubwami itembagarijwe haravuzwe byinshi by'ibinyoma nibyo bigerageza kugaruka bakubakira ku kinyoma ibyo bidutera amakenga yuko igihugu atabutswe kwirayo
reka dusubire gato ku matelefone twumve ko ariko arakora duhereye kuri mutebutse mutebutse uratwumva ego akabazo kawe
akabazo ufite na kajanye n'ibyo vangura numvise muri Bwongereza ndashaka kumenya iryo vangura ryo ari nk'ivangura rihino muri Afurika
guma ku murongo mutumire wacu Ildefonse akwishure Ildefonse birafitaniye isano n'ivangura twumva muri Afurika ryo ngira ngo ushatse kuvuga ivangura ry'amoko muri Afurika yego Ildefonse
ibyo sibaza ko byari bifise isano n'ibyo muri Afurika kuko biri muri Afurika urumva nibaza ko twafatira ku gihugu ku kindi nayo tuvuze muri Afurika hoho mu gihugu kimwe kimwe cyose gisanzwe gifise ingorane isano n'ivyivangura by'amoko mu gihugu cya Zimbabwe cyangwa ivangura ry'imiryango nibyo ntabwo bivuga mu Bwongereza rero dufatiye muri iki gihugu urumva ryari kwitwa ivangura ry'amoko nabifata mu ntumbero zibiri mu ntumbero ya mbere ni yuko yoba umukenyezi w'igikomangoma ari yoba ari Abongereza bose hanyuma akakumigwa kandi ari umwenegihugu intumbero ya kabiri ni yuko twafata yuko yoba ari ivangura ry'urukoba cyangwa ry'amoko mu gihe nk'uko biri umuganwa ari yoba egwa n'umwongereza hanyuma agakumira umunyamahanga kazi mugabo abisa urumva rero bifatira kuri intumbero ya nyuma ari ivangura ry'urukoba twafatira ku isi yose tudafatiye ku gihugu cyanjye kuri Afurika cyanjye ku banyaburayi ivangura ry'urukoba rero nibaza yuko ibiriko biravuga ubu ryo bari ivangura ry'urukoba urumva umwe arera ubundi akirabura ibyo rero niho twabifatira niko biri sinzi rero yuko twashoboka tuvuga yuko iryo vangura ririho kubera umuganwa ari umwuzukuru w'umwamikazi wa hano asanzwe yaremeye ubakana n'uwo badasangiye urukoba urumva uruhande rwiwe nta vangura yakoze kandi nufata yuko n'umuryango wiwe uhereye kuyinakuru na se n'umuryango wiwe muri rusange nabo nyine mu ntango batagize ivangura urukoba uko baramwemeye barubakana baragira urubanza ku mugaragaro uko bamwemeye mugabo rero intambamyi ziza kuba mu nyuma bamwe batangura kutabyakira neza buke buke bihagwa birakomera gushika ubigeze ubu twogarewe yuko iyo vangura ry'urukoba rirengeye umuryango w'ubwami rirengeye igihugu cy'u Bwongereza gusa ubusa n'uko zagiye ku isi yose ubu rero umuntu ntashoboye kumenya neza ingene icyo kibazo turi bugisu ntiyabishoboye
mutebutsi wa
tomokewe
mutebutsi akabazo kawe wa tomokewe
nakemukiwe ariko harakandi kabazo mfite ese ko numva naho ibintu by'ivangura bimaze kugerayo hoba harigeze kuba ivangura rishingiye ku moko cyangwa ku idini niba naho ritigeze kubayo ubwo hoho zibishobora kuba ko numva naho ritangiye kugerayo nk'uko muri Afurika bisanzwe bimeze
icyo kibazo kiragoye kubishura kuko muri iki gihe iryo vangura ry'amoko ari iry'amadini cyari iry'iki ntitwovuga yuko ririho kuko nta ngorane turiko turabona ubajije yuko ari ibintu byoba muri kazozi izo nabyo ntabyo twamenya mugabo ikintu novuga ni uko muri iki gihugu cy'u Bwongereza murazi yuko bafise novuga nk'idini ryabo ryitwa ry'abangilikani iryo dini rikaba ari idini ryiyonkoye abanyakatolika ibyo bikaba byarateye cyane ingorane muri iki gihugu ibyo n'ingorane nibaza ko zihari mugabo zagiye ziratuma abanyagihugu basubiranamwo menga byavuye yuko yoba ari umupatiri cyangwa umusenyeri wa hano yashatse kubaka kandi muri dini katolika kiziba hanyuma papa aramwagira namamwagiye aca avuga ati njyewe iryo dini ryanyu ndarivuyemo ararongora mugabo aca bashinga iryo dini gushika ubu biracakomeye kuko bitwagwa n'umwami wese aba aramutswa ingoma y'Ubwongereza nk'ubu umwamikazi niwe ari hejuru niwe ari ku isonga ry'abangilikani aho rero bifata byerekana neza yuko hariho ivangura ry'amadini mu myaka yahera sinzi ko byaba biriko biratera imbere mu bumvikano nta byonzi mu ngabo cyaramazira yuko cyangwa icyo bashyikizira yuko mu muryango w'ubwami w'Ubwongereza barongora cyangwa harongorwa umunyakatolika kazi cyangwa umunyakatolika arongora uwo muryango ariko kuvuga iby'amoko nta moko ngahavugwa nta moko ariho Ubwongereza n'Abongereza ndetse n'ibyo twebwe tuvuga by'imiryango ntabiriho mugabo barafise ibintu byabo bakurikirana umuryango akomokamo izo n'ibisanzwe barafise n'amazina yabo ibintu bisa n'imiryango ariko navuga mugabo ibintu by'amoko biragoye kuvuga naho byaba bihari n'ibisa n'ibyo dufise iwacu
yego mutebuzi ugira umunsi mwiza ngaha mu Rwanda nibaza ko utubazo twawe twose twishuwe
yego murakoze cyane Imana ibahe
Rugema turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro tuno munsi none ico mwibaza mwebwe kishobora gukurikira kuri kino kibazo muri uriya muryango w'ubwami bw'Ubwongereza ni nk'icyahe
uko ndabibona uko ndabyibaza nuko ingaruka mbisi mbona yuko zizoba nini cyane ku gihugu kubera abanyagihugu bo muri iki gihugu cy'u Bwongereza barafise ikintu bafatira ko cyane intwaro yabo y'ubwami nibaza ko itosambuka cyane ngo ihave kubera icyo kibazo kuko naho hari impungenge cyane ngo umwamikazi murabona asanzwe anakuze ubwo kwiza imyaka 95 muri uku kwezi kwa kane umutandukanyi wiwe nakwije imyaka 100 maze kwiza imyaka 100 mu kwezi kwa gatandatu ndabumva neza yuko ubushiko ubu ibintu uko biri biracari eguye byerekeye umuryango wose w'ubwami ariko ahanini biri kuri uyu mugana ari umutandukanyi wiwe nibaza yuko bazogira ibishobotse kugira icyo kibazo bigitandukire ibintu zotuma abanyagihugu bagira ingorane nibaza yuko ikibazo nibaza ko gishobora kuguma mu muryango ego hanyuma bakagerageza gutora inyishu kuri ibintu bivugwa mu bivugwa n'ibyo by'uko umwana uwo muganwari wavuga yuko atakibanza kinini atakibanza cy'icubahiro azohabwa nk'umwana akomoka mu muryango w'ubwami azoba afise ibyo n'ibibazo bito bishobora gukorerwa inyishu mu muryango kugira berekane neza yuko nk'uko bamwakiriye nk'uko nabivuze yubatse mugaragaro izuba ryaka baramwakira izuba ryaka urumva n'ibindi bazogerageza bamugumize mu muryango bagerageze bamwereke yuko yakira iby'ukuri mu muryango ibyo rero n'ikibazo nibaza ko kizoterwa inyishu muri uwo muryango sinibaza yuko ibivugwa n'abanyamakuru nk'abo ba Oprah cyangwa n'abandi bose ba mu bindi bihugu byo hanze birashobora kuba ibintu byo gutuma hatorwa inyishu nziza ariko ntibishobora gutuma hatorwa inyishu y'igihugu cyangwa inyishu itavuye mu mwumvikano w'uwo muryango niko nabivuga.
Hama isura y'ubwami y'ubwongereza ntishobora gucafuka kubera ako kabazo ga rugema
ubucafuka ibyo ni ibintu bishika umuntu agera araba murazi neza yuko intwaro z'ubwami umwami cyangwa umwamikazi iyo ageze imana imana ikamuha uburenzima burebure nk'uko uyu wa hano imana yamuhaye agahanga amafunguro imyaka itari mike nibaza yuko ibintu baciyemo ni byinshi ibintu baciyemo bisa n'ibi ni byinshi bisa naho hagiye haraba ibintu bivugwa cyane ku muryango w'ubwami urumva n'ibintu baba biteze bazi yuko hari igihe kihaca kikarengana igihe kibabaje igihe gishobora gutuma igikundiro mu banyagihugu ingaruka mbi irahari iri kwiraba mugabo kizoba igihe kirengana nk'ibindi kuko turabye nko kuzashyitse kuri Diana murazi yuko gushika aho umukazi wana w'umwami apfa hama washaka bakanamwagiriza urwo rupfu byarakiye birahita n'ibindi nibaza yuko bizorengana
akigize ingorane cyogira ingorane mu kugira atanga ibivuga ati iki gihugu gisanzwe gifise ibindi bihugu bafitanye ubucuti kuva kera igihugu byoba birimo abirabure cyane birimo abagore nk'uko bisanzwe ushobora kuvuga ati icyo gihugu naho kiri kituri imbere muri ibi na biriya mugaraba hari ahantu kiba kirarenganya
akahino ngaha rero duce dusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi mwumvise cari gishimikiye cane kuri iki kibazo kivugwa mu bwami bw'ubwongereza ikibazo c'ivangura rukoba dushimire cane gose Ildefonse Rugema Rwigemera muri umwe mu bagize umuryango w'ubwami mu Burundi kandi mukaba munavugira mwakoze cane kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika ejo nitwasura kubahamagara kugira ngo musesangurire ibitandukanye muzotwitabe nk'uko mwabikoze uno munsi abandi dushimira ni mwebwe mwari ko muradukurikira muri irya nino twongera tunasaba imbabazi kubo tutashoboye guhamagara kwa amatelefone atadukundiye kuri micro muri sanga rino munsi mwayiteguriwe mwongera mwishikirizwa na Jodiane Ninahazwe ku izina ry'abagenzi banje ndabikebanuye rero ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma ya Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Nako kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.